turi ku mupaka wa Gesenyi Nemba ugabura u Rwanda mu karere ka Bugesera n'u Burundi mu ntara ya Kirundo ahakiriwe impunzi zigera ku 493 zahungutse zivuye mu ikambi y'amahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Abatahutse bagizwe ahanini n'abana n'abagore nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo nk'uko babitubwiye inyuma y'urugendo rw'umunsi wose wabakuye imahama. Bashitse ku mupaka baboneka ko barushe, bamwe bahetse abana bagaterura n'abandi mu ntoke bikoreye n'imizigo yabo ku mutwe. Hari abacishamwo bagakorora amosozi, abandi nabo bagakoma induru babonye iwabo mu Burundi. Icyo bikoze barashima ko basubiye mu gihugu cyabo inyuma y'imyaka 5 bari mu buhungiro, bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa.
Ndanezerewe cyane gose. Yego. Umutekano ndawizeye nk'uko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Yene ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza. Haba ntaho kanya abana bandi batabyingamye ngo bagwingire. Haba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika, baragaze mu Rwanda barabigisha baramenya kusoma no kwandika.
Nifuza ko twashyika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye. Tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi. Mbonerakure barambwira ati mbonerakure ikoze amakosa ubu barayihana barayifunga.
Mpisemo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse.
Abandi nabo banezerewe ko bagiye gusubira mu miryango yabo bari barataye igihe bahunga.
Umuryango iwacu nige naba narahunze na mutoyi wanje, rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane. Impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyine sinda nyina na bene wabo bari mu gihugu cy'u Burundi, usanga umugore yahunganye abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu.
Bamaze gusuzumwa ko atamugera wa corona bafise ku ruhande rw'u Rwanda. Umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bushinzwe impunzi Kayumba Olivier yahereje abategetsi b'u Burundi izo mpunzi, acavuga ko uwifuza gutaha wese atanumwe azo mubera intambamyi.
Umurundi wifuza gutaha arataha, bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi. Uwifuza wese gutaha igihe icyo ari cyo cyose yakwegera HCR kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura. Abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakire.
Umushikiranganji w'u Burundi ajeje intwari hagati mu gihugu n'umutekano niwe yakiriye izo mpunzi, abanje guhereza uwari imbere yabo idarapo ry'igihugu. Ahagaze ku gataka k'u Burundi, umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yahaye ikaze abo Barundi, abizeza ko umutekano wabo uzocungegwa bikwiye.
Leta y'u Burundi yiteguye kwakira Abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose. Nacyo gituma Leta y'u Burundi muri akajo ko kwakira n'ibyumwe barungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyanyubarutse cy'umunyaruka kuko nari maruguruye mugire inshuti n'abagenzi mwasize mu Rwanda kugira nabo biyandikishe ku bwinshi.
Kiretse abo batashe bavuye imahama, hari n'abandi baje bagera kuri 20 babahegereye umupaka. Bavuze ko bumvise bagenzi babo batashe nabo baca bisabira gutaha mu nyuma baravyemererwa. Ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rirashima ko ibiganiro byahuje umugwi nyabutatu wari mu Burundi n'u Rwanda bishyitse ku vyamwa vyiza hakaboneka abataha. Boubacar Bamba n'icegera c'userukira HCR mu Rwanda.
C'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
atina kamwe kadasanzwe kubona abarundi bangana gutyo batashe kuko ubuhungiro tsibwiza nababyisabye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo ni igikorwa tugobandanya. Hari abandi barenga 180 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufite. Ibyo byerekana yuko ibyo bamwe n'abandi bahora batwara twagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari byo. Biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobangira. Gusa icyo mumenye ni uko ubu batakiri benshi, haza umwe umwe kubera ubwoba cyangwa kubera iki na kiriya. Abo rero turabakira dufatikanije n'ubushikiranganji bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi. Abatashe mu Burundi bashike ni kambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi, aho bazomara iminsi itatu bigishwa gukunda igihugu nk'uko abategetsi b'u Burundi babivuze. Mu ikambi ya Mahama abamaze kwiyandikisha bashaka gutaha barenga gato 1,800, mu ikambi irimwo abarenga 1,600 bose bahunze kuva mu mwaka w'2015. Pierre Claver Niyonkuru ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda wa Gasenyi Nemba ku bw'Ijwi ry'Amerika.